Ego nkuko bivuze hari igitabo gishasha twe n'umugenzi wanje Professor James Boyce tugira kiriho kirasohoka muri Oxford University Press, kizosohoka ukwezi mu Bwongereza hanyuma no mu kwa kabiri muri Amerika. Icyo gitabo rero cyitwa On the Trail of Capital Flight from Africa, the Takers and the Enablers. Muri iki gitabo icyo twashatse kugira ni ukugira ngo tubandanye ubushakashatsi twatanguye kuva kare kuva kera, turaba ingene ubutunzi bwa Afurika bubandanya buva muri Afurika mu bunyegero buja mu bihugu byo hanze, kandi Afurika nayo yari ibihugu bya Afurika byari bikeneye amahera yo kugira ngo bigire imigambi yo gutera imbere. Twasanze nk'ubu mu biharo tuza kugira, twasanze Afurika yaraho yarataye amahera angana ku madorari angana imiliyaridi ibihumbi bibiri by'amadorari yagiye nk'uko ataboneka mu bitabo bya mu maraporo ya Leta. Ni ukuvuga urabye kuhera nko ku mwaka wa 2000 Afurika yataye imiliyaridi 65 ku mwaka. Ayo ni amahera menshi cyane. Turatuzi ko muri Afurika ariho hari niyo kontina ifise aba igitigiri cy'abantu bitwa ko bakenye kiguma cyiyongera.
Ivyo bishika Professor Leonce Ndikumana abatetsi bari he?
Ibyo icyo muri iki gitabo cyo twashatse kugira no kuraba twafashe ibihugu bitatu Cote d'Ivoire, Angola na Afrique du Sud kugira ngo turabe nk'uko bagije ibyo bintu bishya gute. Icyo twasanze ni uko igituma bishyira si ikintu kimwe kandi si umuntu umwe kandi si ni ukuvuga yuko hariho ukuntu ubutunzi bw'igihugu icyo ari cyo cyose nk'iyi urabye nka Cote d'Ivoire ni cyambere igihugu cya mbere gishora ibyo bita koko bakoramo amashokora n'ibindi. Angola iri mu bihugu bya mbere bishora ibitoro. Afrique du Sud ifite ubutaka butunze cyane, mwe ugasanga amakompanyi acuruza yimba ubwo butaka cyangwa acuruza iyo koko usanga asubiza mu gihugu amahera make cyane kuko ayo badandaje bayaguriza hanze nta tasi batanga. Mugabo icyo twasanze kandi ni uko kugira ngo ibyo bishoboke usanga no mu bihugu abari bakeje kuraba ibyo bintu baba basinziriye cyangwa ntibabiraba neza ngo kenshi remwe ugasanga bamwe barimwo muri ibyo by'uko bararonkamo inyungu zabo. Ikindi twasanze ni uko ayo mahera amaze gushika hanze acanyegezwa n'amabanki bayasizemwo. Ni ukuvuga yuko Afurika rero igituma iguma ihomba ni uko amakompanyi yo hanze aza kurimba ubutaka, aza kurimisha ayo makoko, aza kudandaza ubutunzi bwa Afurika ntatanga umusoro, ntanga tax, ntiyerekana ayo adandaje. Usanga rero ata amadovize aza mu bihugu, ugasanga ibihugu bya Afurika nta bubasha bufite kugira ngo bugire amakontra meza yotuma ibihugu byunguka mu kudandaza no mu gucukura no kudandaza ubwo butunzi. Kubera urabye n'ingene ama universite muri Afurika ingene amaformasi atanga, usanga ari bake bariko bariga ibintu by'ingene amakontra yo muri mine, amakontra yo mu bitoro, amakontra yo mu nzahabu ingene akogwa. Kandi tuzi yuko ayo makompanyi ava hanze yo yazana abakontable, abajuriste, abavoka babizi rwose. Usanga rero izo konta ibihugu bya Afurika bisinya, inyungu ijya ku makompanyi aje kubikoramo.
Ariko kugira ibyo byose bishoboke ni ukuvuga ko hariho n'abatetsi bo muri ibyo bihugu mwavuze baba bafisemo uruhara, hariho mwavuze amabanki nayo nyine abifisemo uruhara. Inyungu ayo mabanki n'ibyo bihugu byo hanze eka n'ibihugu ubwo butari buvamwo, inyungu zavyo ziri hehe? Bigenda gute kugira ngo bimare imyaka bidahinduka?
Igituma bidahinduka ni ukubera abafise ububasha byerekeye ububasha politiki cyangwa ububasha bw'amafaranga bo nibo baprofita muri iyo sisiteme. Urumva rero ntacyo tuma babihindura kuko ayo mabanki yo hanze aronka ayo mahera acatuma ayunguka ko ariko atanga ideni. Yobihindurira iki? Niho kiyo kwerekana bo gumba atakamara uko bokwerekana abafise ayo mahera n'ingene bayazana. Ayo makompanyi aza kutwimba ubwo butaka niyo yunguka. None wumva bobihindura gute kuko bo babona yuko byungura umutahe wabo, byungura inyungu yabo. Muri Afurika muri ibihugu twarabye usanga n'abategetsi b'igihugu aribo borabye bakabungabunga ubutunzi bw'igihugu usanga nabo nyene bari kubakorana nayo makompanyi ugasanga ariko bashira amakompanyi yabo bashira amabanki yabo nko muri Angola usta twasanze famiye y'umuprezida ujya Dos Santos yavuyeho umukobwa we yari hageze igihe aba umugore wa mbere atunze kurusha abandi muri Afurika kubera wasanga ari muri byose mu bitoro mu nzahabu ugasanga amakompanyi yose yo mu gihugu arimo gasanga amahera yiwe menshi ntari mu gihugu ari muri Espagne muri Portugal muri mu bihugu byose leta itashobora kubona y'amahera muri kuri amahera yari ashize hanze atatse ariho ubwa mbere ntiyerekana iyo yavuye uca usanga rero bituma iyo sistemi ibandanya kuko abokwamiye abotanze disipline kuri aya makompanyi nabo bariko bagira co kimwe muri Cote d'Ivoire twatanze co kimwe usanga abatwaye Cote d'Ivoire nabo nyene bari bafite inyungu iva yuko ayo makoko idandaje rimwe muri Cote d'Ivoire wasanga hari bafite monopole yo kuyidandaza abo rero harimo amakompanyi yo hanze n'abayikoreye muri Afrika du Sud nico kimwe usanga hari abapize bari bafise bakura inyungu mu butaka mu bitoro ugasanga cyane cyane entreprise ya leta ariyo entreprise ikora iby'umuyagankuba barayinyatse barayica ugasanga amakontra basinya kenshi n'amaserivisi n'ibyo bari bavuze ko baderivari babiderivari ugasanga ibiciro amafatiro ya leta ni umurengera ugasanga rero amahera yogiye mu kubaka infrastructure muri kompanyi ya elektricite ntibiri ko arayubaka ibyuma bya amaekipement y'iyo kompanyi bigapfa nicyo gituma usanga mu myaka iheze muri Afurika ndetse hariho ingorane yose y'amatara yaguma acika abantu batarunga umuyagankuba
muravuze cyane cyane ukuntu akagwi k'abantu bungukira muri iyo nyifato eka idashemeye yo kunyuruza umutungo w'ibihugu byo muri Afurika cyane cyane murashaka kutubwira ingaruka ibyo byose bigira ku banyagihugu umunyagihugu wasanzwe
ingaruka ni igituma iki kintu twe tuguma tubigira ku bushakashatsi ni ukubera tubona yuko hari ingaruka nini ya cyane mbi ku banyagihugu akarero ka mbere ntanaguhaye ni uko usanga amakompanyi ya leta yateza kuba yotanze amaserivisi nk'umuyagankuba amazi n'ibiki usanga barayahombeje kubera yatungishije abayatwara n'amakompanyi agira kontra nabo ikindi ayo mahera ariko arava muri Afurika anyuruzwa ni ukuvuga niyo mahera yokubatsa amabaraba niyo mahera yo kubatsa ibitaro niyo mahera yo kubatsa amashuri uca usanga rero umunyagihugu ahomba kubera ayo maserivisi ntakiyaronse kubera amahera ajya mu mifuko y'amakompanyi ajya mu mifuko y'abakuru ariko baranyuruza n'amabanki yo hanze ariko arayaronka nicyo gituma ikibazo kidutera ishinga rwose
ego si ubwa mbere mwanditse igitabo cerekana neza n'ubuhinga mwatohoje mukerekana neza ukuntu umutungo wo muri Afurika ubandanya gusahurwa eka utwagwa cyane cyane mu bihugu biteye imbere murasakizera ko utwigoro two kwerekana ukuntu ibintu bigenda mugafata mukerekana ukuntu ubwo bunyonozi uba mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika murasakizera ko hariho abategetsi bazote baba bakikebuka bagahindura nyifata
ego turizigira yuko abo bushakashatsi tugira ibi bitabo twandika information dushyiramwo turibaza yuko izogira akamaro kuko ndabye nk'ubu twe tubikenera dutangura gukora kuri ibibazo by'amahera anyuruzwa ntacyo nabona kiriko kiragirwa komeye kugira ngo hagire igihinduka mugabo uburavye no muri Nations Unies baratoye mu cyo bita les objectifs de développement durable hariho iteko intuze objectif imwe ivuga yuko ibihugu byose byoje hamwe kugira ngo bigabanye bigwanye ayo mahera anyuruzwa apa mu bihugu bikomeye imbere mu bihumbi 2012 muri Addis Abeba ijya muri Aseba barashyizeho panel y'abantu bakomeye twaba na Thabombe yahora mu perezida wo muri Afurika du Sud yukugira ngo bagire ibiganiro yukugira ngo bumve iyo ngorane y'ibihugu biriko biranyagwa ingene imeze bumvikane icokorwa kugira ngo iyo ngorane itorerwe umuti nk'ibyo n'ibintu na ma initiative yabaye kubera abantu bumvise iyi ngorane ingene iri kuramera ingene Afurika iri kwirahomba ingene leta afike ihomba mahera yayo ikaguma ibandanyiza kurondera ifashanyo kandi ubutaka bwabo nabo uri ko buranyaho
mu bivyigwa mwatohoje mwahisemwe gukora ku bihugu bitatu nkuko mwabivuze Afrika y'Epfo Côte d'Ivoire hamwe na Angola ni kuki mwahisemwo ivyo bihugu kandi tuzi ko hariho n'ibindi bihugu vyo muri Afrika navyo nyene bifise inyifato nk'iyo
ego nibyo ingorane turiko turavuga y'uburyo mahera nyuruzwa si ingorane y'ibihugu bitatu gusa mugabo ni kubera uburyo n'umwanya urumva iyo tubaba bishobora twafise uburyo n'umwanya twari gukora ku byose byo muri Afrika ku byose birafite ingorane mugabo twagize tutireka duhere ku bihugu biboneka yuko bifite ingorane kurusha ibindi ibyo bitatu uravye amahera bimaze guhomba biri mu bihugu cumi bya mbere bimaze kuronka guhomba amahera menshi nka Fiji yaraho muri periyode twaravye gushika muri 2018 yarahombye imiliyaridi irenga 300 Angola imiliyaridi irenga 300 Côte d'Ivoire imiliyaridi irenga 1.5 urumva imiliyaridi 1.5 urumva rero izo ni kandi ibyo bihugu ni bifite ekonomi nini kandi ekonomi zitunze ubutaka urumva ni bihugu twabona yuko bizoduha inyigisho nyinshi ishobora gufasha n'ibindi bihugu tutashoboye kuraba mugabo kandi icyo nomenyesha ni uko iyo ubushakashatsi ntibuhagarara tuguma dukora no ku bindi bihugu mu minsi itatu dushobora gutanga inyigisho ku byo twashoboye gutora
icyo gitabo nk'uko mwabivuze kizosohoka muri uku kwezi mu gihugu cy'ubwongereza gisohoke muri leta z'ubumwe za Amerika mu kwezi gukurikira umuntu yipfuza kugisoma azogikura he
ego kuri ugiye kuri site web ya Oxford University Press hariho abantu bashaka kukwigura ubu benshi barakiguze ni ukuvuga yuko gisohotse bakibarungikira ushaka kugura nashobora kuba ahantu adresse ya Oxford University Press hama bakagira komande
Professeur Léonce Ndikumana murakoze cyane rwose kuri aka kanya muto kugira ngo mutubwire ku byerekeye igitabo gishasha muherutse gusohora murakoze cyane
murakoze rwose.